Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Sangwe kaze nchuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe muri ano makuru yo kuri wa kane igenekezo rya 2021 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 ari twabateguriye ahagaze kuri izi ngengo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka 2018 yarangiye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe mu nyuma hakurikira ubwicanyi mu gihugu cyose. Umugambwe CNDD-FDD uremeza ko uri kuragendera iragi ry'umuhisi Ndadaye mu kubumbatira amahoro no kubahiriza agateka kazi na muntu. Abatavuga rumwe n'uyu mugambwe nabo bati sigaho igihugu kigiye gutemba nyabona. Murabyumva muri ano makuru. Mu ntara ya Rutana na Rumonge kugira ngo bafunzwe n'abarekuwe baronswe uburenganzira bahabwa n'amategeko basabwa ibiturire atari uko ngo bakavundira mu gasho. Kimwe mu bituma imanza zidindira mu Burundi ngo harimwo ingeso yo kurya ibiturire bivugwa n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Ni mu gihe ubushikiranganyi bw'ubutungane bwashikirije kuri uyu wa gatatu ko imanza zirenga 280 zaciwe haraheze imyaka n'imyaka mu masentare y'intango ariko ntizishigwe mu ngiro. Aya nayane ni mukanya kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Kuri uyu wa kane Abarundi baribuka imyaka 2018 irangiye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe n'abamwe mu bafasha biwe hamwe n'ubwicanyi rero bwaciye butangura ku Batutsi n'Abahutu bari mu mugambwe iprona. I Bujumbura inkuka y'imisa yo kwibuka incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yabereye muri katedrale Regina Mundi. Kabaye akaryo kucegera umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Bujumbura ko guhamagarira Abarundi bose gufatana mu nda mu bumwe budacika kugira ngo ubwicanyi bw'amabuhekura Abarundi butuzwe. Umviriza Musenyeri Anatole Ruberinyange.
Igenekezo ya 2021 kwezi kw'icumi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu urubiyaga urukundo rwarazimye mu Burundi umunsi w'ijoro rirerire cyane uwo munsi mubi umunsi wahekuye Burundi n'Abarundi. None turatumiriwe gukora ibishoboka byose kugira ngo urwo rubiyaga urukundo ntiruze rusubire kuzima. Urubiyaga urukundo ruzokomezwa n'Abarundi bose umugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyine ahubwo urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwatsa urubeya bonyine ahubwo barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwatsa urubeya bonyine barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo baje mu magogwa barimwo urubeya rw'Uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye. N'uwikumiriye nawe nyene arazima akadorongera. None twemere ubwo rubuya rw'urukundo Yezu yaje kudomeka muri twebwe twemere rwake.
Icyegera cy'umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange asaba kandi Abarundi kwirinda ibibi bitandukanye kuko ngo ubigize wese biteba bikamugaruka ko. Dusubire tumwumvirize.
Ingingo z'umubiri zacu tugazishyira mu byo gukorera ibitadushikana mu buzima, tugakora ikibi bitujyana mu gicumuro bitujyana mu rupfu. Kandi n'Abarundi barayamaze bati ineza irunguruka mu nda ntihoraho. Nka Yezu umwe wese arahamagariye kurondera ineza irama. Ineza irunguruka mu nda ni ineza itarama. Amaronko umuntu aronka akayagwiza yivye ni nk'ineza irunguruka mu nda. Abene by'umunsi uri izina bazobihabuza ari leta cyangwa abandi bantu asigare yifumbereje. Gusesa amaraso ni nk'ineza irunguruka mu nda. Uri karakora iki umwanya umwe abwira na kanyamuneza ariko umwicanyi aheza kwica agasagira igikomere kinini mu mutima kidahera. None murumva ubuzima bwacu bwose tubuhebere gukora ineza irama nka Yesu
gutsimbataza intwaro rusange no kubahiriza agateka kazi na muntu ngumwambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ngo nibyo ushira imbere mu ntumbero yo gushira mu ngiro iragijya Melchior Ndadaye ibyo bikaba bishikirizwa n'umuvugizi wo mugambwe Nancy Ninette Mutoni umvirize
intambwe tugeze ko inyuma y'imyaka 28 ni nziza cyane kubera namwe murabibona ko demokrasi yashinze imizi mu gucu Burundi kandi ni intambwe itadusubira inyuma tubandanye rero duharanira kugira ngo na ntajyo tumwe dutera n'indi ntambwe tubandanye ahubwo tumutera iteka kora nawe yarete iteka abarundi bose aratwigura agateka kazi na muntu turagaharanira cyane kandi no mu ngingo duheruka gufata mu nama ya komite nkuru twabishimikiye ko cyane kubera gushigikira no gukingira agateka kazi na muntu n'umurimo wa misi yose kandi si by'umuntu umwe si by'umugambwe si n'ivya leta ahubwo ni by'umwe n'igihugu wese kubera twese umwe wese ahari arinda kubona ko mugenzi we yoroherejwe arinda gusonera no kubahiriza mugenzi we
abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitega bo bose ko babibona intwaro ya demokrasi president Melchior Ndadaye yifuza ngo ntirige riboneka bishikirizwa na Frederic wamvuga inyumvira yahoza ari shege yacurongoye umugambwe sawanya Frodebu kubwiwe ngo igihugu kigiye gutemba kuko inzira ya CNDD-FDD ngizojana barundi mugaheza tumwumvirize
kuri ibyo yifuza ntibirakaba byaragoye ko tubishikako kubera ingore twagiye tugira muri kahisi ureho kugira ngo tugire iyo demokrasi yipfuza iyo ntwaro yipfuza uyu muti keneye nuko mu byukuri ibintu byo uhinduka hanyuma tukaronka abategetsi baba abarabo nyene mugabo bahinduke baba bigenze ukundi cyangwa babe naniye guhinduka baba bandi kugira igihugu gishobore kubaho bwo ndiyo kigiye gutemba gutembagara kigenda kagirire kubera ko inzira abantu bajye ko kuva bakiva mu ishamba turabona yo neza yuko iyo nzira ntito tujyana mu mahoro ito tujyana ahubwo mugaheza
urupfu rwa Melchior Ndadaye rwabereye umunsi umwe rero n'abanyeshuri bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe baturiwe mu kibimba mu ntara ya Gitega hari tariki ya 21 Gitugutu umwaka w'1993 abantu 10 bo mu ishyirahamwe rigwanya abanyabwoko wa Genocide Cirimoso rivuga ko ryarenganijwe mu gutemererwa kwibuka uwo munsi nk'uko bigirirwa abandi ariko ivyo ngo ntibizobaca inkokora mu rugamba ryishinze ryo kugwanya onyabwoko mu Burundi tega matwi Terence Mushano ni cegera cy'urongo ishiramwe ase genocide cirimoso
ebe iyo batu gravani yo bakategira ngo ababituzwa bose birahanze ikabana babo abakunzi babo abaterike twebwe tubona ibintu byo gukubira nari ibintu byo gusumbanya iyo kovide usiye gukubira abantu cumi gusa bazari uko abari kuza batarishe abagiye ibijumbura kubikanda dae cyangwa abagiye igitega nkuko tubyumviza banenga amajana n'amajana ashobora kujyana ibihumbi akarenga kora akarengayo aricyo gutuma twizihiza kuko buri mwaka uza n'imyaka igiye gukurikira kuko kumabareka abantu bakaza kwibuka ababo abunamira iyo nibyo bishobora gufasha abarundi bose tuzahamwe twebwe ishyirahamwe ryacu n'abo dusangiye ibanga ntidushobora gucika intege ntidushobora guhindura gusubiza umugongo inyuma kuko nitujye birwanira gushika inyonyabwoko rigende burundu hajya ubona isi yose dubisire kuriza neza neva geyi no muri korone yaheruka gufata umutama Kadhafi imyaka 96 yari yakoze hegadoko by'abayahudi numva twebwe none twebwe gukora nk'abandi kugira ngo turwanire agateka kazi na muntu turwanire ukubaho
yari Terence Mushano icegera cy'urongo ishyirahamwe ase genocide cirimoso isekeza SOS Torture na ryo ririyamiriza ukuvangura k'ubutungane bw'u Burundi inyuma y'imyaka 28 iheze umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandaguwe co kimwe n'abandi banisinzi baguye mu bwicanyi bwakurikiye igandagurwa ryiwe kubwisekeza SOS Torture ubutungane butavangura ngo niwo mushinga nyamukuru wa kazoza k'u Burundi uko gufata abanyagihugu kubiri ngo birangamiye cyane umwizero wo kunywana no kurekuriranira mu Burundi ibyo biri mu cegeranyo ca SOS Torture dushikirizwa na Benny Axera Kana
Isekeza SOS Torture umucegeranyo cyaryo kigira 39 berekana ingene ubutungane bw'u Burundi bukora ku madosiye amwe ayandi bwayashikira bugasha. Bavuga kandi ko ubutungane bwivanga mu madosiye yotegerejwe kurabwa n'umugwo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever. Ubutungane bukabikora kunyungu z'abatware batarajwe ishinga na gatoya no kunywanisha abarundi. Eme Kwizera ajejwe kumenyesha makuru muri iryo sekeza SOS Torture.
Ni kudatandukanya amabanga ari hagati y'umugwi sever n'urwego rw'ubutungane. Ubutungane bukumira kandi buhengamye bukabangamira abacitse ku icumu hamwe no gusubiza hamwe kw'abarundi. Umushyikiriza manza mukuru wa Repubulika yirengagiza kubagirizwa ubwicanyi bw'amagahomera bunwa bwo mu 1993 bwemejwe nka genocide n'umugwi w'amatohoza wa ONI. Akarwa ka mbere kerekeye urubanza rw'abagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu Mekero Ndadaye wamaze gucibwa na sentare Nahinyuzo. Akarero ka kabiri nakajyanye na dosiye y'igandagurwa ry'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ikurikiranwamo uwatwara ishyirahamwe ry'abanyeshuri Krema Nkurunziza akabafungiye mu biro bikuru rya Ngozi.
SOS Torture iragabisha kandi ko hari ingendo yo kwigisha kahise ukutariko bifise intumbero yo kubiba ugwanko no gucanishamwe abarundi bafatiye ku moko. Ibiteye kubiri n'ibitegekanywa n'amasezerano ya Arusha yo yashira imbere umwumvikano no kunywanisha abarundi.
Amakenga ya kabiri ashingiye ku ikoreshwa ry'ibikorwa byo kwibuka kahise ku nyungu za politiki zijyanisha abarundi. Ibyo bikabonekera mu nyifato y'ubutegetsi ibuza bamwe kwibuka babo nko kwifata yandikiwe umukuru w'ishyirahamwe ase genocide Cirimoso yerekeye kwibuka abanyeshuri bagandaguriwe kwibu mu Kibimba. Ubutungane bw'u Burundi bukoreshwa ku mvugo za politiki n'izifatiye ku macakubiri y'ubwoko n'abandi babukoresha ku nyungu zabo bwite. Inyishu ibereye kuri kazoza keza k'igihugu n'abanyagihugu akaba ari uko hoshyirwaho inzego z'ubutungane bwigenga zishobora gutuma homenyekana ukuri ku byabaye mu kahise k'u Burundi hoshyirwa mu ngiro ubumwe n'iterambere abanyagihugu bifuza.
SOS Torture isaba ko hokubahirizwa ibitegekanywa n'amasezerano ya Arusha bahaye ikibanza gikuru amahoro, ubutungane, ubumwe n'iterambere kuri bose kuko barundi ari byo banyotewe muri kino gihe.
Arakoze mwenzi wacu Beni Axera Kana tumira mate mukanya amakuru arabanaye.
Inzamba
aya makuru tuyabandanize mu gisata cy'intwari ibereye ahingeso yo kwaka ibiturire abafungwa mu mabohero n'ubusho byo mu bumanuko bw'igihugu ngo yabaye nanse. Amakuru ava mu mabohero ya Rutana na Rumonge cyo kimwe n'ubusho bw'amaparike yemeza ko abafungwa kugira ngo baronswe uburenganzira bwo kuburana canke abarekurwa ngo basabwe amafaranga. Ido nido na Diane Nkurunziza.
Nkuko amakuru ava mu mabohero atandukanye n'ubusho mu ntara azo mu bumanuko bw'igihugu abimenyesha, bugiturire cyarakwiragiye mu bisata byose bigize ayo mabohero. Ubu ngo abafungwa bejejwe n'ubutungane bari mu mabohero ya Rumonge na Rutana arwiriyemo abafungwa bo mu ntara za Bururi, Rumonge na Makamba ngo kugira barekugwe babanza gusabwa ibiturire n'abatwara amaparike eka mbere ibyo ngo biruko no kubafungiwe mu busho ubukukirizo parike nyene. Abanyororo ngo ntibashobora kurekurwa naho baba bejejwe na za sentare badahaye igiturira barongoye amaparike. Amakuru dukura mibohero ya Murembwe mu ntara ya Rumonge, abafungwa ngo bagiriza uburongoye parike ya Rumonge ko abejejwe n'ubutungane atabaha urupapuro rubarekura badatanze igiturire kiri hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ngo barekurwa nabo bari mu gasho ka parike arongoye barekurwa babanje gutanga amahera babanza guciranira n'imiryango y'ababa abafunzwe. Mu gasho ka parike ya Makamba naho ngo nahatabiturire bihavugwa nko mu Rumonge ngo abanyororo barababazwa n'ibitigiri by'umurengera bihari kuko batumvirizwa n'abashikiriza manza ku bihe bitegekanijwe n'amategeko. Abakora mu by'ubutungane basigura ko iyindi ngeso igisibije ari ngeso yo gusaba amafaranga abafungwa baba bari mu busho bw'igipolisi mu makomine atandukanye. Ayo nayo ngo akaba ari ayo kubakura muri ubwo busho kugira ngo bashikanwe mu busho bw'amaparike baheze bashobore kumvirizwa n'abashikiriza manza. umwe mu baburanira abo banyororo aremeza ko umufungwa yakwa amafaranga yo kuyunguruza hamwe n'aya abapolisi bamuherekeza kuva hafungiwe mu gasho ngo amafaranga ahinduka abivanye n'urugendo ruri hagati yahafungiwe n'agasho ka parke agiyemwo. Ivyo biremezwa n'abakora mu gisata c'ubutungane aho bavuga ko kuva abari mu rwego rw'ubutungane bagishijwe inama n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo barongoye amasentare n'abarongoye amaparke basigaye bakora nabi kuko biteze guhinduka umwanya n'umwanya n'urwego rukuru rw'ubutungane. Ivyo rero ngo bigatuma bakora basaba imiturire kugira ngo bitekerere baba abafungwa yaba imiryango yabo bafungwa eka n'abanonosoye ibijanye n'amategeko basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhindura abo bose bavugwa mu masentare ko batari ko barakora akazi kabo uko bajejwe. Kuri iyo myidogo iri mu banyororo bo mu mabohero yo mu bumanuko bw'igihugu uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye kuri telefone Cynthia Irakoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane ruramukena.
Igihano cy'ukugumiza mu ibohero umushingwamanza Tony Germain Nkina ngo ntigikurikije amategeko bishikirizwa n'igisata cy'umurwi ujejwe agateka kazi na muntu mu bihugu bya Buraya ciyamiriza iyo ngingo ya sentare isubiramo imanza y'ingozi. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane urongoye ico gisata hasabiye kurwa rya Tony Germain Nkina atakirinze gusabwa. Inkuru dushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Uko ubutungane bw'Uburundi bwatunganirije umushingwamanza Tony Germain Nkina jerekana ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi bikabonekera na cyane cyane mu ihohoterwa rikorerwa abajejwe guharanira ko gateka. Ivyo vyashikirijwe na Maria Arena arongoye igisata cy'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu bihugu vya Buraya. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane, Maria Arena amenyesha ko hahonyanzwe amategeko mu rubanza rw'umushingwamanza Tony Germain Nkina kandi ko igihano yakiriwe cyari gifatiye ku mirimo yari ajejwe yo guharanira agateka kazi na muntu. Mu gihe ibiganiro vya politiki hagati y'Uburundi n'ubumwe bwa Buraya byari bimaze igihe bisubiye gutangura, no mu gihe ubumwe bwa Buraya bwariko buriga ingere bwokuraho ibihano bwafatiye Uburundi kuva mu mwaka w'2016, urongoye igisata cy'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu bihugu vya Buraya hamagarira abategetsi bo mu Burundi kwerekana gushaka kwabo mu kubahiriza agateka kazi na muntu no mu kureka ubutungane bukigenga. Muri iryo tangazo Maria Arena amenyesha ko irekugwa ry'umushingwamanza Tony Germain Nkina atakirinze gusabwa ari nyishu muri bimwe Uburundi busabwa gukora. Twibutse ko umushingwamanza Tony Germain Nkina yahagarishwe ku igenekezo rya 13 gitugutu umwaka w'2020 i Kabarore mu ntara ya Kayanza aho yaragiye kuraba uwaburanira. Inyuma y'iminsi ibiri, Sentare Nkuru ya Kayanza yamukatiye igifungo cy'imyaka 5 imwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Icyo gihano kikaba cyarasubiye kwemezwa na Sentare isubiramo imanza mu ntara ya Kayanza.
Oso Prosper Nzisabira tugushimire. Imanza zirenga 280 ngo nizo zaciwe araheze imyaka n'imyaka mu masentare y'intango ariko ntizashyirwa mu ngiro. Ubushikiranganje bw'ubutungane kuri uno wa gatatu bukaba bwaratanguje isekeza mu ntara ya Gitega ryo gushyira mu ngiro izo manza. Umushingwamanza Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika Simabu ihurikiyemwo abacamanza akabona ko kimwe mu bituma izo manza zidindira harimwo kurya ibiturire. Inkuru ya Blaise Nijimbere.
Muri iryo sekeza ryo gukurikiza imanza zaciwe maze ntizishyirwe mu ngiro, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi avuga ko nyinshi muri izo manza ari z'amatongo. Akaba yasabye umukuru wa sentare na inyuzwa ari nawe arongoye abacamanza bose ko mu kiringo kitarenga ukwezi izo manza zose zoba zashyizwe mu ngiro.
Imbere yuko ibindi byose bidadanuka, reka habanze hadadanuke ikijyanye n'ikurikizwa ry'imanza. Kuko uravye na benshi twakira mu bushikiranganji, benshi n'abaza gusaba mwashaka ikurikizwa ry'imanza, abandi bakaza gusaba ihagarikwa ry'iryo kurikizwa izo manza. Murumva ko ikintu nyamukuru gihagaze ku manza zacitse ariko zitigeze zikurikizwa.
Umushingwamanza Vital Nshimirimana abona ko bimwe mu bituma imanza zidindira harimo kurya ibiturire no kubura uburyo bwo kwiyunguruza bw'abacamanza iyo bashaka gushika ahabereye amatati.
Insiguro ya mbere ni uyuko ariho ukubura uburyo, aho ni hahandi usanga abacamanza baraciye urubanza hanyuma bakabura uburyo bwo gushika ku itongo canke bwo gushika aho bategerezwa gushikiriza urubanza. cyanje kuraba gusuzuma yuko gwakurikijwe hanyuma ubugira kabiri ni bibazo byerekeye ngende abo bacamanza bo nyene basanzwe bakora umwuga aho sanga abacamanza bamwe bamwe bacane cyane bagizwa amabanga yo kurongora amasentare barazingamitswe n'ibiturire ugasanga umuntu atagiye kwishuza ngo abanze ngo afukame abanze atange ibiturire fatamushiriya mu ngiro urubanza rwacitse ikigira gatatu nuko hariho ababuranyi bamwe bamwe baca mu nzira nyinshi bakazozenguruka ugasanga bagiye muri ibyo bya CNTB ugasanga bagiye kurondera umushikiranganje ubuhoho n'umukuru w'igihugu yagiyemwo ugasanga rero ibyo birajuragije ababuranyi baba bo bwabo baba bacamanza banashaka nabo bacamanza bagaheza bagahesha nabujya babazi yuko bakoreya kugitsure cyabari mu ntwaro bakagira bati uyu muntu yagiye kwitura umushyiranganje yagiye kwitura umukuru w'igihugu yagiye kwitura ikitararonka inyishu ntidushobora kubaha ku rubanza
mwamenya ko iryo sekeza ribaye inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yidogeye abavuga ko imanza zaciwe zidakurikizwa bituma ubwicanyi bw'imonokoza mu Burundi
Deze nije imbere turagushimiye nino ngaho duciye dusozerera no makuru ushimire mwese mwateze yompi uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwa yabateguriye nako nyenda rushimiye arisa kimana mwari kumwe kuri micro ndabasezeye naho butaho.